nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabahaye mwiriwe ncuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kazuma makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekereza rya 2023 nyakanga mwaka 2024 makuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi ngo biracari kuri nk'ukwezi ibyo ni byashikirijwe intumwa idasanzwe yawo ni ku Burundi mu gihe yashikiriza kuri uyu wa mbere hari Geneve mu Busuwisi icegeranyo ciwe imbere y'inama ya ONU irabije agateka kazi na muntu amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu nayo nyene arerekana ko iho nyangwa agateka kazi na muntu mu Burundi bandanya mu gihugu atacamira abaserukiye leta y'u Burundi bo babandanya kwiyamiriza icegeranyo n'ibishikizwa n'ayo mashirahamwe ariko atansiguro zifashe batanga byose muraza kuvyumva murano makuru adasanzwe. Numpera z'aya makuru naho tuza kubabwira ibiraye n'inkino aho mugwi urunani waraye utsinze Dinamo urukino rwa gatatu muri za nkino za playoff ziriko ziraba i Bujumbura amahigwe akaba ari menshi ku runani ko ruzotahukana igikombe cya playoff kuko hasigaye intsinzi imwe gusa kuri zine zikenewe mu kanya idonido rya makuru twabateguri.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yatanze icegeranyo cy'agateka kazi na muntu kigira gatatu kuri uno wa mbere imbere y'inama ijerwa agateka kazi na muntu ya ONU hari i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Fortinega Itazongo akaba yerekanye ko agateka kazi na muntu kacifashe nabi cyane mu Burundi ati kuri ivyo hakaba hiyongera ko ubuzima busigaye buzimbye biteye ubwoba cyane aho bibangamira bidasanzwe abanyagihugu.
La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Le pays mérite toujours une attention.
Agateka ka muntu mu Burundi karacyara gishinga. Igihugu kiracakeneye kw'inama igejo gateka ka muntu igikurikiranira hafi. Ivyatumye ikiringo canje gishigwaho ntivyahindutse mu vyukuri. Inzego zijejwe gushira mu ngiro ivy'agateka ka muntu ziracacumbagira. Umwaka uheze kabaye akajyo ko kubona ibintu umuntu abishize hamwe bishobora kuba ibimenyetso by'uko hashobora kuba ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu n'agateka mpuzamakungu ka muntu cyane cyane igihe cy'amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe mu 2025 dufatiye ku by'umuntu yotinya muri rusange umuntu arabiye ku mabi ahakoregwa. Mu gihe igihugu kitaratorera inyishu ibibazo byo mu 2015 ubu gihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi bitari bwaboneke mu gihugu. Ibyo bibazo bigatuma agateka ka muntu gahungabana. Ibyo bikunyugwa n'ibura by'amafaranga y'agaciro igitoro ibyankenerwa bya misi yose harimo n'isukari tutibagiye icikagurika ry'umwanya wose ry'amatara. Mu gihe ubutaka bugenda buragabanuka mu gihugu Uburundi buhanzwe n'ibiza bihungabanya ibidukikije kama ingaruka zihindagurika ry'ibihe ziribonekeza zikaba zigeramiye ubwigenge mu bifungugwa n'uburyo bwo kubaho byibonekeza ku bantu bavaha bajya hariya batabyifuza bigatuma ubutaka bukena kurusha aho impunzi zihungutse zishikira.
Ou de migration qui augmente la pression foncière dans les zones de retour des réfugiés.
Muri ico cegeranyo Fortinega Itazongo avuga kandi ko ibintu byifashe nabi mu Burundi bitokunda ko haba amatora atunganye. Iyo ntumwe idasanzwe ya ONU igafatira ku bibazo abarundi bahura navyo mu buzima bwa minsi yose be no kutihanganira muri politike. Tusubire tumutege yompi.
Peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie.
Mbega twashobora kuvuga gute ko hari uburenganzira bwo gutora mu gihe abanyagihugu birirwa baguma baduragirika barondera kibabeshaho bakagira ingorane zo kuyunguruza ngo bava aha baje hariya cyangwa ugasanga igiciro cy'itike yo kuyunguruza kirabarengeye. Uburenganzira bwo gushyikiriza iyumviro burazitiye aha abamenyeshamakuru n'abari mu mashyirahamwe yigenga bakubagugwa. Politike yiziziwe na bamwe ituma atari imigambwe yose ushizemo itavuga rumwe na leta ishobora kuja mu matora y'abashingamateka n'abaje nama b'amakomine yizewe mu 2025. Ivyagiye birashikira umugambwe wari imbere y'iyindi mu itavuga rumwe na leta CNL kuva muri ruhuhuma mu 2023 zerekana ubushake bwa leta bwo guhungabanya no gucanishamo abatavuga rumwe na leta. Abanywanyi batari bake ba CNL canke abo mu miryango yabo barafunzwe. Ingoro z'imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta ziguma zisambugwa. Leta iguma ifite ububasha kuyiperereza no kumugwi w'inkorabara w'imbonerakure badahengeshanya kwica, guhohotera igufa no gutera ubwoba abanyagihugu. Bama bariko bakora imyimenyerezo ya gisirikare bagafatwa nk'intwari n'ubutegetsi bwo hejuru kandi bakaba bashigikiwe n'abarongoye igihugu. Darajwe ishinga cyane no kutigenda k'ubutungane. Nicyo gituma amadosiye y'ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu atamba tohoza yigenga akogwa ko bikajyana no kudakurikiranwa kw'abakoze ayo mabi.
Et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs.
Imungengeze n'umwidasanzwe yaone mu Burundi ngo ntizigire fatiro. Bivugwa na Elsa Nkerabirori aserukira leta y'u Burundi Geneve mu Busuwisi avuga ko iyo ntumwa idasanzwe iterekanye neza icemeza ko agateka kazi na muntu gashobora guhungabana mu matora y'imirije. Tumutege yompi.
Lors de la réunion préparatoire de cette session du Conseil des droits de l'homme le 26 août dernier, notre distingué collègue représentant l'Union européenne, qui est l'initiatrice de ce mécanisme sur le
mu Burundi aho se apose ibintu neza uko gateka kazi na muntu kaguma gatose kabiri yarabandarije ati turazi ko ingingo nziza zafashwe ati mugabo rero matora yimirije kubikurikirira hasi ngombwa ku rutonde nino nama ibijyanye n'agateka kazi itegerezwa gukurikiranirwa hasi yihuta kuri ibyo byose rero byashikirije imifashe ikindi igihe ubuserukira isi mu bijyanye n'agateka kazi na muntu yatanga icegeranyo cy'umwaka ntiyigeze avuga ko mu Burundi hariho kidasanzwe cyotera impungenge amafunguro nta gateka kazi na muntu gahungabana mu gihugu cyanjye turaje igiri mu cegeranyo cy'intumwa idasanzwe ya Burundi aguma ashimikira ishyirwaho ingingo zo gusubira ihohoterwa matora yimirije akerekanye neza ko kugabanya umutekano muri icyo kiringo.
Non défini et sans en indiquer de façon objective les indicateurs qui démontrent les risques de perturbation et d'insécurité en cette période.
Umugwi w'igihugu wigenga urero gateka kazi na muntu mu Burundi CNDH wo uremanga ko hakiri iho nyangwa hajya gateka kazi na muntu mu Burundi ariko akavuga ko ukiriko urakora amatohoza kwiye. Chantare Mutamuriza umunyamabanga mukuru wa CNDH mu byo yashikirije mu nama y'agateka kazi na muntu Geneva asigura ko CNDH yamyerekana ugushaka gukorana n'intumwa idasanzwe yawo ni ku Burundi naho leta y'u Burundi yo yanse gukorana n'intumwa idasanzwe. Tumutege yompi.
Turabona ko hakiri ihonyangwa ry'agateka ka kiremwa muntu ariko umugwi CNDH ukaba uriko urabikora ko amatohoza akwiye. Ingingo zose zishoboka zarafashwe na leta mu gukingira agateka kazi na muntu na cane cane mu nama nshingamateka no mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganji no mu gushiraho umugwi w'igihugu CNDH. uwo mugwi uboneyeho akaryo ko kwiyamiriza ibyo wagirizwa bidahuye n'ukuri kandi bihengamye, ugahamagarira intumwa idasanzwe ya ONU gukorera ku ngingo ngenderwako mu kwegeranya ibyegeranyo ku muntu wese aharanira agateka akazi na muntu. Umugwi CNDH urubahiriza amategeko y'i Paris mu gukora akazi mu kiringo cawo. CNDH yamye yerekana ugushaka gukorana n'imigwi mpuzamakungu iharanira agateka akazi na muntu, na cane cane intumwa idasanzwe, naho leta yarahiye gukorana n'iyo ntumwa. CNDH ihamagarira leta gushiraho ayandi mategeko akingira abaharanira agateka kazi na muntu. Kuva mu mwaka w'2017 umutekano uri mu gihugu waratumye impunzi zitari nke zitaha ku bushake bwazo mu gihugu.
Amashirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi asaba ishirahamwe umugwa ONU rero y'agateka kazi na muntu yuko intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yokongerwa ikindi kiringo. Umushingwamanza Armel Niyongere yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe aributsa ko urwego rw'intumwa idasanzwe hari urwego rwonyine rwigenga rushobora gukurikira rugashikiriza ibijanye n'inkonyangwa y'agateka kazi na muntu mu Burundi. Tumwumvirize.
Amashirahamwe aributsa ko urwego rw'intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi ari urwego rwonyine rwigenga rufite igikorwa cyo gusuzuma no gushikiriza ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribera mu gihugu, mu gihe kandi u Burundi buri kuburaja mu bihe by'amatora amabi ajyanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu abandanya gushyirwa habona kudahana abakora ayo mabi, kubangamira ibikorwa by'amashirahamwe hamwe no kwigisha ibya gisirikare rwaruka rw'imbonerakure muri kino gihe c'imbere y'amatora bigamije gutera ubwoba abanyagihugu no kubabuza kwishira no kwizana no gushyikiriza ibyiyumviro no kubabuza amakoraniro. Ikigongwe c'umukuru w'igihugu cagiriwe umumenyeshamakuru Florian Irangabiye ntivyo kwibagiza ko uyu mumenyeshamakuru yafashwe agafungwa hadakurikije amategeko imbere yo gushyirwa urubanza rwa Nkunda Gondi ahubwo gukora umwuga wiwe. Ubundi mumenyeshamakuru Santa Muhoza w'ikinyamakuru La Nova abandanya afunzwe ku karenganyo. Amashirahamwe yacu asaba umugwi w'agateka kazi na muntu wa ONU kongera ikiringo intumwa idasanzwe kurekura atagisabwe umumenyeshamakuru Santa Muhoza hamwe na Emilienne Sibomana agifunzwe kandi yarejejwe n'ubutungane ku byaha bijanye n'uko yatanze amakuru y'ibinyoma.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ritegamiye amaleta rikingira abajejwe agateka kazi na muntu Defenders naryo risaba ko ikiringo c'intumwa idasanzwe iraba ry'agateka kazi na muntu mu Burundi cokongerezwa. Iryo shyirahamwe rikabona ko iyonyangwa ry'agateka kazi na muntu hamwe no kudahana ibyaha biguma byibonekeza mu Burundi kandi ko bishobora no kwimonogoza mu gihe cy'amatora yimirije risaba amakungu gukwikiranira hafi ibiriko bibera mu Burundi ibintu bitarayangara. Dutega amatwi Nicolas Augustin aserukira iryo shyirahamwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Premièrement, les violations et l'impunité qui se poursuivent.
Icambere tubona nuko agati y'akazi na muntu kaguma gahungabana, ukudahana ibyaha nabyo bikaguma byimonogoza ku munsi ku munsi. Ibyo byose bikaba ahanini byatewe n'amagume yo mu mwaka w'2015 kandi tukabona yuko bishobora kubandanya no mu matora yemeje kuba mu mwaka w'2025 n'umwaka w'2027. Ikindi tubona nuko uravye inyine ibintu byifashe mu by'ubutunzi no mu byerekeye imibano bishobora kugira ingaruka mbi no mu byerekeye agati y'akazi na muntu. Kubera izo mbo zose tudondaguye, tubaza yuko amakungu akwiye kuguma akurikirana ibiriko birabera mu Burundi mu byerekeye agati y'akazi na muntu. Ibyo dusaba ni uko Burundi bwakora ibishoboka byose kugira ngo butuze abahonyanga agati y'akazi na muntu kandi leta ikagira imigenderanire myiza n'amakungu. Ibyo birakenewe cyane kubera yuko Burundi werutse gusubizwa mu nama ijejo agati akazi na muntu n'ishyirahamwe mpuzamakungu irabe ry'agateka kazi na muntu. Kuvuga yuko Burundi bubwirizwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu yerekeye agateka kazi na muntu nk'uko bigenda no mu bindi bihugu byose. Leta y'u Burundi ibwirizwa kandi gusubira ku migenderanire myiza n'ibiro bijejwe agateka kazi na muntu igasubira ikugurura ubuserukizi bwayo bwugaye mu Burundi mu mwaka w'2019. Leta y'u Burundi ibwirizwa kandi kugira imigenderanire myiza n'intumwa idasanzwe yishyiramo mpuzamakungu ONU irebye agateka kazi na muntu kugira ngo yorohe kuri mu kazi kiwe kandi si yose
en vue d'une visite pays officielle.
mugihe ariko haraba inama higira 57 yabone kubijanye na gateka kazi na muntu amashyirahamwe na gateka kazi na muntu yararonse akajyaho gusubira kubwira makungu ibibera mu gihugu kugira makungu agumizisha ku Burundi na cyane cyane muri bino bihe biriko bijana mu matora atekanijwe mu mwaka w'2025 no mu mwaka w'2027 umushingwa amanza Jambe Bigirimana yari muri zo ntumwa zabonanye n'ibihugu bigize umugwa wa ONU w'agateka kazi na muntu n'amashyirahamwe mpuzamakungu akorera ku Burundi abafise icyizere ko amakungu azobandanya akora ibikorwa bizotuma ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi irihagarara na cyane cyane biciye mu kongera ikiringo intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi tumutege yompe
abo bahanira agateka kazi na muntu barashoboye kwerekana ibibazo nyamukuru biri mu Burundi cyacane mu kwerekana yuko uno munsi by'agateka kazi na muntu ku mpande zitandukanye byifashe nabi aho twovuga duhereye no kubijanye n'ingene abarundi babayeho ibyo bita mu France les droits socio-économiques aho abarundi uno munsi bafite ibibazo bitandukanye bijanye n'ingene ubukene kutaronka akazi kutiga neza kutivuza no kutaronka ibyankenerwa iby'imiti igitoro isukari n'ibindi abarundi bakenera buri munsi twarashoboye kwerekana kandi ingene hariho byinshi bikorwa n'ubutegetsi kugira ngo ubutungane ntibwigenge bigatuma abarundi basa nk'uko babohewe amaboko imugongo mu bijanye n'iby'umwidegemvyo aho imigambwe amashyirahamwe yigenga abamenyeshamakuru abashingwamanza abacamanza abari mu masendika abamenyeshamakuru bafungwa bahohoterwa mu buryo butandukanye ugasanga uno munsi umugambwe uri ku butegetsi wifashe nk'uko ari umugambwe wonyine uri ku rubuga rwa politike abanyepolitiki bakaba baraburagijwe hari imigambwe uno munsi itashobora kwemerwa gukorwa ntitwibagiye kuvuga kandi ibyaha bikoregwa mwe na abo bantu cyane cyane ibyaha byo kunyuruzwa gufungirwa ubusa kutaronka ubutungane hamwe no kuburagizwa bikozwe n'inzego za leta twaravuze kandi ibijanye no guhohoterwa bikorerwa abakenyezi tubibagiye ikorerwa abana aho ubutegetsi uno munsi bufata ingingo zinyuranye n'amategeko za gihuti huti cyacane mu gutoteza ngo abafasoni babatubatse biciye mu mategeko aho usanga bifite ingaruka nyinshi kubera ziba ari ingingo zinyuranye n'amategeko kandi zifatwa hatiyumviriwe ku ngaruka azizo ngingo twararerekanye rero yuko Uburundi bwegereje ikiringo c'amatora amatora biboneka yuko azoba hariho ugutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuko byaramaze gutangura tukaba twaboneye hakajyurire ku gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu nica cyane ibihugu biri mu rwego bita Conseil des droits de l'homme kugira ngo bemere bongereze ikiringo cyuwo muhinga yigenga ku by'agateka kazi na muntu.
Inzamba
imbere gusozera hano makuru abakunzi b'inkino tubabwire ko umugwi w'urunani waraye utsinze ukino rwa gatatu muri za nkino za playoff ziriko zibahuza na Dynamo amahigwe mbere akaba ari menshi ku runani ko rutahukana igikombe cya playoff kuko hasigaye insinzi imwe kuri zine zikenewe Dynamo nayo ikaba ikeneye zitatu zose turarabira hamwe kandi n'ingene inkino zagenze mu mupira w'amaguru mu ndwi igira gatanu ni mu gihe umugwi w'urukinzo waraye ukuye meza mu nkino z'igikombe cya CAF reka inkuru tuyibaze Alessandre Niyungeko
duhere muri basketball aho umugwi w'urunani waraye utahukanye insinzi igira gatatu mu nkino za playoff uyu murwi w'urunani ukaba watsinze Dynamo kuri uyu w'Imana amanota 67 kuri 56. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatanu ku mugoroba urunani rutsindiye Dynamo nyene amanota 68 kuri 57 mu gihe urunani rwotsinda urukino rwo ku munsi wa gatatu ku mugoroba ruzoba rutahukanye igikombe cya playoff ronke mbere n'uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino zo ku mugabane wa Afrika mukamenya ko kugira ngo umurwi utware igikombe cya playoff ubwirizwa gutsinda inkino zine. Umupira w'amaguru naho umurwi wa Rukinzo waraye ukuye akarenge mu nkino z'igikombe cha CAF ku munsi wa gatandatu Rukinzo yatsinzwe na CS Sfaxien yo muri Tunisia kimwe ku busa ihiganwa naryo ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi yari rigeze ku ndwi igira gatanu kuri Uwimana kuri Stade Gatwaro mu Kayanza. Kayanza United yatsinze Royal Vision 2026 bitatu kuri bibiri. Kuri Stade Urunani Bumamuru yatsinze Interstar 2-1. Imuyinga kuri Stade Umuco Olympic Star yanganije na Burundi Sport Dynamique ubusa ku bundi, nayo Message Ngozi kuri Stade Rukundo yanganije na Musongati ubusa ku bundi. Ku munsi wa gatandatu Makamba kuri Nkurunziza Peace Park Stadium Aigle Noir yatsinze Academie des Ira 2-0. Kuri Stade Rukundo Ngozi City yatsinze Flambeau du Centre 2-1. Ku munsi wa gatanu kuri Stade Runani Buganda Vitaro yatsinze Moso Sugar ibitsindo 5-0. Kundwi igira gatanu yihiganwa Musongati niyo ya mbere n'amanota 11. Bumamuru iri mu kibanza cya kabiri n'amanota 9 ikanganya amanota na Aigle Noir, uretse ko Bumamuru irusha ibitsindo. Umurwi uri mu kibanza cya nyuma ni Moso Sugar ifise ubusa.
Alessandro niyumbwe ko arakenuye ni nganye n'izuce dusozerera makuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwe mwese mwari ko murayakurikira ofisi nyongere, nako ndabashikiriza ndabifuriza kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwara.